haheze nk'imyaka 30 Yesu apfutse, haza umuvugishwa yitwa Yohana yigishiriza mu Bugaragwa abatiza abantu. Ati, mwihane muve mu byaha byanyu kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Kwihana bisigura kuva mu byaha ugahindukirira Imana. Maze haza abantu benshi bapfuye mihingo itandukanye, abemeye kwihana barabatizwa kugira ngo berekane ko bavuye mu byaha bagahindukirira Imana. Maze haza n'abakuru b'idini. Yohana ababonye aravuga ati, mw'abantu babimwe, ninde babwiye ngo muhunge ishavu ry'Imana? Nimukore ibikorwa byerekana ko mwihanye. Maze ishengero ryari ngaho baramubaza bati, tugire gute? Arababwira ati, ufise imyambaro ibiri naho udafise icyo yambara, n'ufise indya abigenze gutyo nyene. Maze haza abatoza kori na baramubaza, tugire dute? Arababwira ati, nimutoze ibiruta ibyashinzwe. Maze haza abasoda na baramubaza bati, tugire gute? Arababwira ati, ntihagire umuntu munyaga amahera yiwe. Maze haza Yesu aje kubatizwa na Yohana. Yohana agomba kupyanka, aramubwira ati, ahubwo ni wewe wari ukwiye kumbatiza. Maze Yesu aramubwira ati, bikunde kugira ngo dushitse ukugomba kw'Imana. Yesu amaze kubatizwa, mwemu w'Imana aza kuri we ari mu ishusho y'inuma. Maze ijwi riva mu ijuru riti, nguyu umwana wanje nkunda akampimbara. Ubundi munsi Yohana abona Yesu, maze abwira abo bari kumwe ati, nguyu umwagazi w'intama watanzwe kw'ikimazi gikuraho ibyaha by'abari mu isi.